Mwiriwe bakunzi ba radio isanganiro kaze murano makuragizo ningingo nkuru zikurikira ubutare bwose butamenyeshejwe inzego zibijejwe mu kiringo cyari cyatanzwe buri mu bubiko bw'amashyirahamwe yahora bucukura mu nyuma arahagarikwa ngo buzofatwa nk'ubwa magendo buce bugurishwa ni ivyashikirijwe n'umushikiranganje jejwe ubutare kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwemanga ibitagenda neza no kugwanya igiturire biri mu byerekana uburongozi nyabwo n'insiguro za Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcemere ihamagarira Abarundi guhindura ingendo mu mwihwezo w'uburongozi buhari muri uku kwezi kw'icumi hibukwa nako incungu z'u Burundi rwa Gasore na Ndadaye n'abamenyesha makuru n'igipolisi barahuriza ku cyiyumviro cy'uko inyigisho zijyanye no gukingira abamenyesha makuru hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro zimaze iminsi zitangirwa igitega zoshikira abapolisi bato bato insiguro ngo nuko ari bo bahurira ku rubuga kenshi muca mubikurikira muri ano makuru ahagarariwe na Alphonse Kubwimana mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Ndwaye
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Tubaramutse kandi bakunzi ba radio isanganiro kaze mwido nido jyano makuru ubutare bwose buri mu bubiko bw'amashyirahamwe yahora acukura ubutare mu nyuma agahagarikwa ubwo butare rero bukaba butamenyeshejwe inzego zibijejwe mu kiringo cy'iminsi 90 yari yarahawe ngo avugane na leta ubico kiringo mbere kikaba caranaheze ngo buzofatwa nk'ubwa magendo buce bugurishwa n'ivyashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje ajejwe ubutare mu kiganiro n'abamenyesha makuru Hassan Kibeya yibutsa ko hari ibihano bitegekanijwe kubakora batubahiriza amategeko agenga ico gisata muri kino gihe ngo ari benshi
nagire nongere kwibutsa yuko dufatiye ku ngingo amajana 258 kiri mu gitabo cy'amategeko agenga ubutare ikiringo cy'iminsi 9 y'akazi guhera itegeko rigiye ku mugaragaro carahawe amashyirahamwe kandi amasezerano yabo yarahagaritswe kugira ngo habe ibiganiro bisunze ibiri mu itegeko rigenga ubutare ririko rikoreshwa ubu kuva icyo gihe gushika uno munsi amashyirahamwe abiri yonyine Sotrevo hamwe na Sonarec niyo ariko akora hisunzwe amategeko ubutare bwose buri mu bubiko bw'amashyirahamwe atandukanye utigeze bumenyeshwa inzego zibijejwe buzofata nk'ubwo ari ubwa magendo buce bwegukira leta duhamagariye rero abene gihugu bose kwerekana aho hose hariko hacukugwa cyangwa hariko hakakorerwa ibikorwa byo gucukura ubutare bidaciye mu mategeko ko bo bimenyesha inzego zibijejwe abajeje intwaro hamwe n'igisata kijejwe ubutare OBM basabwe gukurikirana ishyirwa mu ngiro rya rino tangazo murakoze Imana
Amakuru yacu arabandanya umushikiranganje rero yibutsa ko guhindura ivyanditse mu bitabo byo gucukura kugurisha no gushora hanze ubutare biri mu byaha bijanye no gucukura ubutare n'amakariyeri n'ubunyene umushikiranganje Hassan Kibeya
kunyegeza nibigirankana ubutare bushasha bwubuwe mu karere gakorerwamo ubushagashatsi canke gacukugwamo ubutare canke kumenyesha urugero ruri munsi y'ubwacukuwe kurangura ibikogwa byo kuyimba ukurondera no gutata ubutare atari ubusha wemewe n'amategeko kurangura ibikogwa byo kurondera no gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga buhanitse atari ubusha wemewe n'amategeko kurangura ibikogwa byo gucukura amakariyeri hakoreshejwe ubuhinga buhanitse atari ubusha wemewe n'amategeko kurangura ibikogwa byo gucukura amakariyeri hakoreshejwe imashini atari ubusha wemewe n'amategeko kurangura ibikogwa byo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye atari ubusha wemewe n'amategeko kurangura ibikogwa byo gucukura ubutare hakoreshejwe amamashini n'amaboko atari ubusha wemewe n'amategeko kwiha amakariyeri mu bibanza bitemewe n'amategeko canke kuyatwara atari ubusha gufutanganya canke guhindura ibyanditswe mu zandiko zitanga uruhusha rwo gutata ubutare rwo kugira ubushakashatsi canke rwo gucukura ubutare gukora canke gukoresha inzandiko za magendo zitanga uburenganzira bwo gucukura ubutare gutanga inkuru zitarizo mu ntumbero yo kuronka uburenganzira bwo gucukura ubutare guhindura ibyanditswe mu bitabo byo gucukura byo kugurisha byo kurungika hanze y'igihugu ubutare bwacukuwe hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye canke ubw'imashini kuzimanganya kunguruza canke guhindura biciye kubiri n'amategeko ibimenyetso canke uturimbi kwerekana ahagarukira akarere gacukugwamo ubutare hakoreshejwe ubuhinga canke mashini gufutanganya canke guhindura ibyanditswe muzandiko zitanga uruhusha wo gutata amakariyeri uruhusha wo kugira ubushakashatsi canke wo gucukura amakariyeri hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye canke buhanitse gukora canke gukoresha izandiko za magendo zitanga uburenganzira bwo gucukura amakariyeri gutanga inkuru zitarizo mu ntumbero yo kuronka uburenganzira bwo gucukura amakariyeri guhindura ibitabo byandikwamo ibyerekeye ukwimba amakariyeri byo kugurisha canke ukurungika mu mahanga amakariyeri yacukuwe hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye kuzimanganya kunguruza canke guhindura biciye kubiri n'amategeko ibimenyetso n'uturimbi twerekana ahagarukira akarere kayimo amakariyeri yacukuwe hakoreshejwe ubuhinga ubayabaye
imiliyaridi zirenga 690 z'amafaranga y'amarundi nizo zegeranijwe kuzigera 718 zari zitekanijwe gutozwa mu gice cya gatatu cy'umwaka w'amafaranga w'2025 hashikiriza icegeranyo cinge n'amafaranga yakoreshejwe mu gice cya gatatu n'icya kane muri uwo mwaka w'amafaranga kuri uyu wa gatatu mu nama nshingamateka umushikiranganji w'ihiga cya leta yamenyesheje ko mu byabitumye harimwo ko hatanzwe utumashini nyemezabuguzi twinshi hamwe rero n'abafise ibirarane batarariha abashingamateka bafise amakenga ko bamwe mu badandaza boba batariko bakoresha utwo tumashini kandi byari gufasha kugwiza umwimbo. Clovis niyo nkuru.
Amafaranga yari yatekanijwe kwegeranywa mu gice cya gatatu cy'umwaka w'amafaranga 2024 ushyira 2025 yabaye make ko yari yatekanijwe gutozwa ashikiza imbere inama nshingamateka kigeranyo cy'ingana amafaranga yakoreshejwe mu gice cya gatatu n'icya kane muri uwo mwaka w'amafaranga arendi kumana umushikiranganji w'ihiga cya leta akayamwije ko mu byatumye hatozwa ayo mafaranga make ko yari yatekanijwe ari uko hatanzwe utumashini nyemezabuguzi twinshi hatibagiwe n'abafise ibirarane batarabiriha
amafaranga yashoboye gutozwa nuko yose hamwe twashoboye kwigeranya amafaranga angana n'imiliyaridi 695 zirenga gatoyi kuri 718 yari ategekanijwe isigura ko performance itabaye nziza ku bijyanye no kwegeranya uburyo muri icyo gice cya gatatu byavuye cyane cyane no kuguru twagiye turatanga bwa mashini tanga amafature hariho na bya birarane rero by'abantu bamara imyaka myinshi cyane batashoboye kuriha by'amahembo
bamwe bashinga amateka bavuga ko nubwo biruko bamwe badandaza basanzwe bafise utu tumashini nyemezabuguzi batari kuyadukoresha kandi ngo byari gufasha mu kuduza umwimbo umushinga amateka ndiho ku bwayo Pacifique abaze kiriko kirakogwa kugira abofise bose babukoreshe
kijanye n'izi mashini a facturation electronique yego izi tari zike ziramaze gutangwa mu bakontribuable mugabo ugiye kuri tele ukaraba usanga benshi batazikoresha uguze product kanaka udasabye facture ntayo baguha none nganya ko bakamushikira nganje mufatikanije nabo bail oba hariho mechanism de suivi kira barabe yuko abamaze kuzironka bariko barazikoresha neza
Alende kumana umushikiranganji w'ihiga cya leta aho muriza avuga ko baherutse guhakazi abakoze 240 bajeje kubikurikirana mu gisata kijeje kugiranya amakuru n'amatagisi Uber
abakoresha tujya tumashini mugabo atamuna bakontrola numwe on vient de recruter 240 verificateurs no munsi muri Uber ne kuvuga yuko abaje ba grand contribuable bani bani tuziko byiza amafaranga menshi turabaha abantu bakagumana no kuvuga yuko ne yava kugenda bagwe facture ari inyuma bari kumwe na wanyazo bari responsable iyo ni muri court terme kugira dushye kuraba ikindi tuko tushaka gukora no kugira dushye un système de contrôle bindi bihugu ijya machine facturation electronique nizima kirazira kuyizimya baba afite système de contrôle uyijimye tout simplement cyerekana amasaha itakoze ayo masaha utakoze rero no kuvuga kuri muri bya bintu byo gutisha
kubwo umushikiranganji naho muri ico kice cya gatatu cyo mwaka w'amafaranga umwimbo utabaye mwiza mu gice cya kane ho byagenze neza aho ngo bashoboye kwegeranya imiliyaridi zishika 395 ku miliyaridi 655 zari zatekanijwe
abamenyesha makuru barashima inyigisho zatanzwe mu ruganda rw'iminsi ine rwabahuje n'abajejwe umutekano w'umugwego gw'intwaza ngabo igitega. Izo nyigisho zikaba zari zerekeye hanini bijanye no gukingira umutekano w'abamenyesha makuru hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro. Abamenyesha makuru basaba ko izo nyigisho zoshikira abapolisi bato bato kuko ngo aribo bahurira ku rubuga kenshi. Mu gipolisi bemera ko izo nyigisho bazozishikiriza abo bapolisi. Gerard Nibigira.
Bamwe mu bamenyesha makuru bitavye ugo ruganda barashimye inyigisho zahatangiwe, bagasaba ko inyigisho nkizo zoshikira n'abapolisi bato bato.
Ni inyigisho twakiriye neza kuko twabonye ko baba bamenyesha makuru ni ukwego kw'igipolisi hari ibintu byinshi twahora dukora tudatahura. Utigute no kuvuga ko ntitwari dutahura neza yuko wabo umwuga wo kumenyesha makuru canke baba abajejwe umutekano. Ico turondera twese nuko haba amahoro mu gihugu nuko haba umutekano mu gihugu, ariko nivyo ntitubirondera mu nzira zimwe. Naho rero ngira nti ko ibi byashikiye abamenyesha makuru bakeye birakwiye gushikira n'abamenyesha makuru bene. Izi nyigisho zashikiye abapolisi bo ku rwego rwo hejuru nizishikire n'abapolisi bo ku rwego rwo hasi, gutyo tuzohava dusanga turiko turashikiriza ya makuru mu bwigenge ntangere kandi atana makosa akogwa.
Twushimira ubwa mbere ubushikiranganze bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano biyumviriye gutegura izi nyigisho kuko zirakomeye cyane. Akenshi muhora mwumva abapolisi bidogera abamenyesha makuru twidogera abapolisi, aho uja wumva ngo uri ngaha umenyesha makuru kanaka atakubiswe ibikoresho vyo babimwatse yakubaguwe. Ibyo ni ibintu tutifuza ko byubandanya hagati y'abamenyesha makuru n'abapolisi, kanatsinda twese dukorera igihugu kimwe. Izi nyigisho rero twari kumwe n'abahufisi, usanga bamwe twariganye, abandi duhurira mu nkino, abandi duhurira urira ku kazi turazinanye mu bisanzwe. Mugabo ingone tuziganira nabajya aba barungika kuri tele. Nico gituma aba ba officier bobo batanga amategeko, buca barungika amategeko gushika hasi uko twavyize twumvikana nabajya duhurira ku rubuga iyo tugiye kurondera makuru. Kujya twavyumvikanye nabo babimenye.
Intwaza ngabo mu gipolisi Hagabimana Hasani ajejwe inyigisho imyimenyerezo n'ibikogwa muri komisariya nkuru ijejwe umutekano mu gipolisi yemera ko inyigisho nkizo zizoshikirizwa abapolisi bo ku ngero zose.
Iyo duheje nyigisho nkizi, izi ndongozi baca bagenda gukoranya abo basanzwe babarongoye mu bure butandukanye kugira ngo donke babatekururire kano gaseke, maze ibivuye mu izi nyigisho bishobore kumanuka bishikire no ku mupolisi mutonyi hasi ahari mu karere, kugira ngo uko gukorana neza ko abapolisi n'abajournaliste bigume bitsimbatara bihere no kuri nivo yo hasi binaduga no hejuru. Ibyo byose rero iyo message bazogenda kwitanga kugira ngo bose baje kugwego rumwe ko gutaha ahurana mu bikorwa bya misi yose.
Ubwo ruganda rwamaze iminsi ne igitega Jean Ibigira ku garage isanganiro.
Isanganiro inami sumbingi
iyo bandanye kurikira ni radio isanganiro isambira ni Bujumbura ku mirongo ya FM 89 n'ibicendwi hagati mu gihugu hanini hashoboka ni kwijana na rimwe. Kubahiriza amategeko kugwanya igiturire kwemanga ibitagenda neza ni bimwe mu vyerekana uburongozi nyabwo, bivugwa n'umuyobozi w'ishiramwe Paxemere hamagarira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu mwihwezo w'uburongozi buhari muri uku kwezi kw'icumi hibukwa incungu z'uburundi rwa Gasore na Dadaye. Forse Ndikumana abona ko uburongozi buhari ubu burangwa no kutemera ibitagenda neza no kunanirwa gushira mu ngiro ivyo buba bwahinduye reforme mu Gifaransa, ahamagarira leta gukosora amazi atararenga inkombe.
Ikibazo rero ni ingene tubona uburongozi buguma bwigenza n'ibihari, ukabona yuko tudahinduye izo ngendo turashikayo. Ahari uburongozi bukomeye haba rigere gukurikiza amategeko, kubaha amategeko. Akaro rero ko kubaha amategeko bizokugora kuja kubwira abandi uburi mushikiranganje cyangwa uri perezida ngo ubaha amategeko, nawe rwego hejuru byakunaniye. Itegeko ritandukanya amabanga ya politiki n'ayubuhiga kugira abantu bashingwe amabanga bashoboye ntijyanditsa riri mu kabati. Ugaboza ngo tugira turwanye igituri rugirwa igituri rihe. Ibyo gusiga ni nkore ku maso tuvugira ubeshi bihagarara. Dushake duhere no hejuru bavyumve. Kugira igihugu kamembe turari ngo aho kigeze. Cha kabiri hari kintu co okurite inerialite. Uburongozi buremanga ibintu ngene bimwe. Igihugu kimeze gucyo cyashaka kuza vanga ibintu byifashe neza. Ngo bajya abanyagi barugura umuntu hadovize ngo nta dolari bakeneye igitoro gikeneye. abatuzi gusa imanga ko byakunaniye ahubwo hakuza kuvuga ku byo bintu bidakene umushikira nganje w'amagara y'abantu wenyine ejo bundi yavuze yuko incanjo zo gukingira raje kugira imbwa ziri abantu libapfe samahera gaci n'abantu bose bapfu ubyubuzima bwagidora ntiyarareke ubyariza ubwo rucano byanse rondira hande sopebu ngo gitorongo cyanyuruje kiragesera abo muri sopebu nta ukurikira falcon indege yagurishije hakuguri yindi ngo harame haragenda ngo kuri para yiri mu muri espagne igiturire ni hejuru lo celebre premier ministre uya yahinduye singapore ari kuvuga iki kugwanya igiturire bimeze nko gukubura escalier uhera hejuru kwa gutoza amahera cisha manda abantu atari kuwe n'amategeko ugatoza amahera n'igihe uri kurakora ibintu atemwe n'amategeko umunyagihugu yagira aravuga ngo mbe ibyo wandadutoriza amahera biri hehe ngo mukorereko aha rero urongozi kugira nabwo bukomere rero n'abanyagihugu baragiramo uruhara mugira abanyagihugu bigize sinda bibazo abanyagihugu babonye abanyuruje bagahihorera gutinya ngo sinubaza ngo ajye amafaranga baje atsiwagiye aho uri kuramye kazi urongozi bubi utabize denonce tbc byo muratwivye ibi mustaneri bigenze nawe mu mushikira nka ahose aho urenganizwa abantu bakaje bakabivuga sino uretse wamikaza abonyene
ubukene bw'imiti n'abaganga banonoso ibijanye no gukurikirana amagara yo mu mutwe maladie mentale mu gifaransa ni ntambamye ku mirimo y'ihego cita amagara yo mu mutwe CNPK ni vyavuzwe na Furera Marcus Ciza umuyobozi mukuru w'ico kigo kuri wa gatanu mu birori bijanye no munsi mpuzamakungu wahari wa magara yo mu mutwe uhimbazwa kuwa 10 ndamukizo ku mwaka utashe Ciza avuga ko abarwayi 50 bakirwa ku munsi n'umuganga umwe agasaba leta gushiramo ingufu ziboneka
ingorane nyamukuru novuga ntiduhura nazo ngaha muri iki kigo nuko ubwa mbere tudafise abahinga benshi banonosoye ibijanye n'indwara zo mu mutwe cyane cyane ku rugero rw'abaganga aho dufise umuganga umwe wenyene anonosoye ibijanye n'indwara zo mu mutwe abandi nabo basanzwe bafasha akaba ari abaganga bagiye bagirirwa amaformasiyo ku bijanye n'indwara zo mu mutwe ugasanga umuganga arashobora kwakira abarwayi barenga 50 ku munsi ari umwe kandi indwara zo mu mutwe bigasaba yuko umugwayi umuvura umwitondeye ukumviriza y'indwara iyo yatanguriye ingorane ya kabiri ni yuko abantu benshi tuvura usanga ari abantu aho nikora hanyuma tukagira cyane cyane ibibazo bijanye no kubura imiti kuko abenshi bataba bashoboye kuriha imiti ku rugero ruriko bigasabwa yuko habaho abashobora gufasha kugira ngo imiti ishobore kuzimbuka ikindi naco nuko hari aho duhura n'abagwayi benshi baje ko twitura ugasanga ibitaro biko birarengegwa n'ubwishi bw'abagwayi iyindi ingorane nyamukuru ni ijanye n'ivyinyubako aho dufise inyubako nyinshi zishaje kabaho rero n'izindi nyubako navuga ntizigezweho tuba dukeneye ariko tutarashobora gushikako ku rugero twipfuze muri rusangi umugwayi wo mu mutwe ahabari yishi birononekara ariho amamatera batabura hariho ibiyo biba bigize inzu gicanka amadirisha bamenagura hariho ibitanda bavunagura n'intebe hariho amamashini menshi usanga amenagurika n'ibindi byinshi bagenda baza baronona
mwavuze ko hariho intamba myimo ofise harimo n'ubukene bw'imiti ni mikenyuro mutegekanya gukoresha kugira ngo mutorere umutizo ntanda
kibazo cijanye ni miti cyane cyane izo cita lepiscotrope zivura indwara zo mu mutwe ni kibazo kiguma kigaruka turafise amashira hamwe adufasha mu kuronka imiti nka farakarita nkavuga nti uburyo tugenda turondera ingene twoke muri ico kibazo ni cyuko twifadikanya cyane cyane n'abaparteneri na leta kugira ngo bashobore kudufasha kuronka imiti myinshi kandi binakunze yozi nazimbutse kugira ngo n'abene gihugu badashoboye kuriha ku rugero rushoboka bashobore gushikirwa n'imiti
Furera Marcus Ciza umuyobozi mukuru w'ikigo CNPK yari kuri mikro ya mugenzi wacu Alexi Ndayisenga abarimyi bo ku mutumba kibogoye komine n'intara ya Gitega barashima umugambi tubura ukorera muri iyo ntara ubaronsa imbuto zirobanuye n'ifumbire ngo nubwo bishika hakabaho gucegwa bamwe muri bo bavuga ariko ko bitaborohera kuba abanywanyi b'iryo shirahamwe biturutse ku buryo buke Chartier Niyungeko akora mu gisata kijejwe imigenderanire hagati y'ishirahamwe tubura na leta ku rwego rw'igihugu amenyesha ko umugambi wugururiwe abavyipfuza bose ni mu gihe mu runani rw'abarimyi Fopabu babona ko urugero rw'ifumbire yategerezwa guhabwa abarimyi rutabonetse neza. Jean-Marie Niyongabo arongoye iryo shirahamwe agasaba ko utunenge twibonekeje mu itangwa gifumbire twokosogwa. Aniho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, mwakoze kuyakurikira. Dushimire Alphonse Kubyimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, mugiraho muba mwubaho.